imwumva ni radio y'ijwi ry'Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda bifide niyo ngabo abaramutsa ariyo isibigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fideli, tuyahere muyavugwa muri Afrika. Kenya yavuze ejo ku munsi wa mbere ko izoshira mu ngiro ivyo yasabwe na Somalia byo kunagura imigenderanire no kongera kugurura ambasade yayo i Mogadishu. Ningingo ibonwa ko ishobora gusubiza hamwe ivyo bihugu bibiri byo mu ihembe rya Afrika. Imigenderanire hagati y'ivyo bihugu yatosekaye ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 12. Inyuma yaho Kenya ishigikiye leta ya Somaliland idacana waka na leta nkuru ya Somalia. Umushikiranganji wa Somalia w'imigenderanire n'ayandi makungu Abdirizak Mohamed ku munsi wa gatandatu yanditse avuga ko mugenzi we wa Kenya yamusabye ko bonagura imigenderanire ya kidiplomasiya bagasubirana umutima kivukanye. Somalia yamye yidoga ko Kenya yivanga mu bibazo byayo mu gihe Kenya nayo yagiriza Somalia ko ibyitwaza kuko yananiwe no gukemura ibibazo byayo by'imbere bya politike. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryavuze ejo ku munsi wa mbere ko naho ibitigiri by'abantu bashasha bandura COVID-19 bimaze hafi amezi abiri yikurikiranya bigabanuka, uwo mugera ukibandanya ukwirakwira no kwica abantu muri Afrika akarere katagira incancu zikwiye hamwe n'imiti. Ari ku cicaro cha OMS i Geneve mu Suisse, umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko abantu bashasha bandura bagabanutse ku rwego rw'isi. Tedros yavuze ko icigwa casohoye n'ikimenyeshamakuru cyo mu Bwongereza kigira ubushakashatsi mu by'ubuganga The Lancet cyerekanye ko Afrika ari igezwe ko mu kuronka abantu benshi bafa bahitanywe na COVID-19 naho ifise abantu bake bandura ugereranije n'izindi ntara z'isi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yavuze ejo ku munsi wa mbere ko azokira umurongo utukura ntarengwa mugenzi we w'Urusiya Vladimir Putin mu mubonano bazogirana ejo ku wa gatatu. Yabashikirije inyuma yaho ibihugu byo mu muryango wa OTAN byongeye kwiyemeza gukomeza urunani mu guhangana n'ibibazo biterwa n'Uburusiya hamwe n'Ubushinwa. Mu ijambo rya mbere yashikirije umuryango OTAN kuva gitorwa, Perezida Biden yashimitse avuga ko atari kararwana n'Uburusiya ariko ko azogira icyo akoze mu gihe icyo gihugu cyobandanya ibikorwa byacyo byo kubangamira Amerika. Perezida Biden kandi yise Perezida Putin ko ari umuntu akomeye kandi adakwiye gukengegwa. Yabivuze imbere y'umubonano uzobahuza ejo ku munsi wa gatatu. Umushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ejo ku wa mbere yasabye amatohoza ku bwicanyi bwakozwe n'inzego zijejwe umutekano muri Philippines byakorewe abadandaza ibiyobyabwenge. Fatou Bensouda yavuze ko amatohoza yibanze kuri iryo byaha yatanguye mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2018 yerekanye ko hari ibimenyetso by'ivyaha ku kiremwa muntu byakozwe muri Philippines hagati y'umwaka w'2016 n'umwaka w'2019. Philippines yikuye muri CPI mu kwezi kwa gatatu umwaka w'2019 kubera iyugurugwa ryayo matohoza. Naho icyo gihugu cidohoye muri iyo sentare, Fatou Bensouda yavuze ko iyo sentare izokurikirana iryo byaha kuko byakozwe icyo gihugu kikiri muri iyo. Abacamanza ba CPI bafise iminsi 120 kugira bafate ingingo nimba bobandanya iyo dosiye yuguruwe n'umushikiriza manza mukuru wa CPI Fatou Bensouda.
Urakoze Aloyce Bigirimana kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi. Mu Burundi abantu batatu barishwe abandi bashika 20 barafatwa kumvo z'amatohoza mu ntara za Cibitoke na Muramvya mu mpera zindwi iheze.
Utabwe twari tubanye neza cyane bwibaza mu bantu benshi nta n'umwe yanka twari tuzi imbere ko atanu umuntu yamuvugirana hari kuko ntawe yavugisha byadutangaje ukuntu yarenganye kandi nta kibi yakorera abantu.
Ubona umubanyi w'umutama w'imyaka 69 yishwe n'abantu bataramenyekana muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Leta y'u Burundi yatangaje ko kuwa mbere ingingo nshasha zijanye n'umugera wa corona mu Rwanda. Abanyeshuri biga mu mashure y'imyuga ejo ku munsi wa mbere batanguye ibizamini bya leta. Amakuru yo mu ntara ya Afrika y'ibiyaga binini tuyatangurire mu Burundi. Leta y'u Burundi yatangaje ejo imigambi mishasha ijanye n'umugera wa corona. Ikiringo c'imisi ne umuntu avuye hanze yamara asuzumwa carakuweho nkuko vyatangajwe mu kiganiro abagize umugwi wo kugwanya COVID-19 bahaye itangazamakuru. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Ingenzi ziza mu Burundi ziciye ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye nizosubira gushikira mu mahoteli yatorokanijwe na leta mu kurindira ibipimo bigaragaza ko banduye COVID-19. Mu kiganiro cahawe abamenyesha makuru muganga Jean Baptiste Nzoriro Nkankuze umunyamabanga ntayegayizwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu yasiguye ko abantu binjira mu Burundi naho bazaba bapimwe bakabasangana umugera w'icyo kiza barashobora gushikira mu miryango yabo. Aramenyesha
abo bose bashika ku kibuga c'indege ca Bujumbura bagiye kuzoshika hanyuma bace bafatwa igipimo hanyuma bace babandanya aho bobo bihitiyemwo hariho uzohitamwo kuja kwa wenyene muhira canke mu hoteli yitiyemo wenyene azoshika kuri ku kibuga c'indege bamufate igipimo eka mbere inyishu azoca zironswa mu masaha 28 zikaba zizomushikira ku buhinga bwa none hazoba ari host twita email hanyuma uwo azoba yabaye ari positive tubatumirira yuko bakibona izo nyishu bazoca bagenda mu kibanza categuwe arico bona key ariho bazoca baronkera imiti bace baronkeraho n'izindi mpanuro bijanye.
Iyo ngingo rero yafashwe n'umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya ikiza ca COVID-19 yakiriwe neza na bamwe mu Barundi na cyane cyane abasanzwe bafata ingendo bamenyesha ko imiryango izohungukira byinshi.
Je ndiko ndaraba kubyerekeye ko kwajya karantene mu Burundi ubujyo ndabyakiriye neza kubera twedufise nk'ikibazo ugasanga nk'umuntu akaburi ngene arunga ikibintu ngahe ni wacu Burundi ugasanga niyabizanye avuga ngo bimaze igihe byaratevye ugasanga shikabizimba ko nibaza yuko bigiye kugenda neza ibintu bica bidufasha bikazimbuka
kuyeho hanze washikiramo mu hoteli amahera nayo gacha umurenge ugasanga amahera yose wazanye ureye mu hoteli rero iyo ngingo je ndakihutse cyane.
Mu bisanzwe tugerageje kuraba nk'abantu basanzwe bikorera utwabo iyi ngingo kwa kwera igitworohereza kuko iyo ngingo ni nziza cyane bica bidufasha ko natwe tubandanya twikorera imirimo yacu ya misi yose na cyane cyane abategura kujabuka n'abandi kandi basanzwe bajabuka biraborohera ku mwanya no mu buryo basanzwe bakoresha turashima cyane.
Kome kona kuze umushakashatsi mu ngwara zandukira mu bihugu biri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara amenyesha ko iyo ngingo ishobora kugira inkurikizi mbi kuko muri kino gihe hariko haribonekeza ihindagurika ry'uwo mugera wa corona.
Icyo tuzi ni uko ibihugu byose byo ku isi no kuvuga iyo abantu bavuye cyane cyane mu bihugu nk'u Burundi cyangwa ibihugu batazi neza ko bipima ngo bikurikize amategeko y'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'amagara y'abantu baraheza mbere bakanabimira ntibaze muri icyo gihugu ngira ngo bihagaragara bagenda buhora mvyumva bagenda bavuga bati ibihugu binaka n'indege ntizigenda zahagariswe kubera banka y'ubwo bwandu buguma bukwiragirana cyane cyane ubu bwandu bushasha iyo virusi yagiye yihindagura kuko ni ubwandu bwandura n'ingoga kandi mukabona yuko ibihugu twari tuzi yuko bitari byiziziwe n'iyo ngwara biriko bitera bija mu bitigiri bire tumurengera n'abafakabe ngira ngo murebe no ngaho hafi sikure mu Uganda.
Muganga Jean Baptiste Nzoriro Nkankuze yamenyesheje ko mu mugwi wo kwirinda COVID-19 bafashe umwanya wo guhanahana ivyumviro kumugera mushasha wa corona uvuga mu bihugu nk'ubuhindi
baciye hirya no hino kibazo kijanye n'umugera mushasha utamenyerewe wa coronavirus bakaba muri uwo mugwi babonye yuko ari kibazo kizobandanya gikurikiranirwa hafi n'ivyaba ngombwa leta izoheza ifate ingingo zibereye.
Uyu muganga yanamenyesheje kandi ko imbibe zihuza Burundi na Tanzania mugina na Kobero zuguruwe ariko abahaca bazobanza gukorega ibipimo vyihuta nkuko bikogwa ku mupaka wa Gatumba. Desire Tunyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Tukiri mu Burundi kandi abantu batatu barishwe abandi bashika 20 barafatwa ku mvo z'amatoza mu ntara za Cibitoke na Muramvya mu mpera z'indwi iheze. Amatoza iratanguye ariko abakoze ubwo bwicanyi ntibaramenyekana. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Kuri uyu wa mungu muri komine Rugombo intara ya Cibitoke iri mu burengero bw'u Burundi abantu bataramenyekana barishwe umutama w'imyaka 69. Ubu n'umubanyi wiwe yaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Amutama twari tubanye neza cyane ndibaza mu bantu benshi nta n'umwe yanka. Twari tuzi imbere ko atanu umuntu yamugirira nabi kuko ntawe yavugisha, yari afite ubwiza gusa umutima ni uko umubiri gusa nta n'utuzi icyo bamuhoye bamurenganije. Twaguye mu gahongo ahubwo byadutangaje ukuntu yarenganye kandi atakibi yakorera abantu. Nta karengane ntacyo ntabumenye icyo yasize. Ko nta n'amafaranga yari afite ngo tuvuge ngo baje kumusangura amafaranga, nta n'ibitungo yari afite mu ngo tuvuge ngo bamugejeje ibitungwa, nta n'itunga yari afishe ryo gutuma yopfa. Twasabe ko aya matohoza bakoze yogera icyavamo kumbira inkoko z'ikibi zabikoze zikamenyekana.
Umukuru mutuma nyakwigendera yahora bako aremeza ko muri iyi minsi hasubiye kwaduka ubwicanyi bukogwa n'abantu bitwaje ibigwanisho muri icyo gice. Uwo ajeje intwaro avuga ko amatohoza yatanguye kugira abakozi bara bamenyekane.
Twaciye tumenyesha abadukura mu nzego mu ntwaro, turamenyesha mu gipolisi no mu nyamiramabi, hama kugera ubu abaopeje bamaze gushika bakoze amatohoza. Hama bamaze kugenda bashobora duha uburenganzira bw'uko twohaba tukamushingura uwo muntu. Mu by'ukuri ntabwo twashoboye kubamenya kubera ko twasanze bamaze kugenda niko umusibwa we yatubariye. Kubera ko twari dusanzwe dufise hariho ibimenyetso by'ubugizi bwa nabi bw'ubusuma, icyo tugiye gukora ni uko tugiye gutunganya inama kugira ngo duhamagarire abenegihugu kwicungera no kwirarira, gukomeza umutekano no kuraba ingene twotuza abagizi ba nabi. Icyo twasaba ubutungane ni uko badufasha amatohoza yimbitse kugira ngo turabe kwita inkoti z'ikibi zamenyekana.
Muri iyo ntara nyene muri komine Mugwi kuri uyu w'Imana haratowe ikiziga cy'umugabo yari yanyurujwe ku ndwi iheze muri zone Buhindo. Ubwicanyi nk'ubwo buribonekeza no mu ntara ya Muramvya nko muri komine Bukeye hagati na hagati mu gihugu. Inkuru Ijwi rya Amerika rya Ronse rihawe n'abanyagihugu zemeza ko umwigeme w'umuyabaga yishwe atemaguwe n'abantu bataramenyekana kuri uyu wa mungu nyene ku mugwa mukuru w'iyo komine. Ayo makomine yose yabereye mu bwicanyi afatanye n'ishamba cimeza rya Kibira. Bamwe mu banyagihugu bahegereye bemeza ko muri iryo shamba hari abantu bitwaje ibigwanisho batembera mu ijoro, bakikeka ko aribo bakora iryo bara. Igipolisi cyabwitangazamakuru i Bujumbura ko camaze guta muri yompi abantu barenga 20 mu bafashwe, harimo abajejwe intwaro ku mitumba bagirizwa ko bo bakorana nabo bagwanye bari muri iryo shamba cimeza rya Kibira igipolisi cita imigwi y'abasoma n'inkozi z'ikibi. Kubw'amashami yigenga nka SOS Torotide rikunze kwegeranya ibiharuro by'abantu bicwa muri ubwo buryo, yemeza ko ubwicanyi bwasubiye gufata umurindi munini kuva mu kwezi guheze. Eme Kwizera ajeje gutunganya ibikorwa no gutanga amakuru muri SOS Torotide rikorera hanze y'igihugu yaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatanu abantu 60 baragandaguwe bamwe bahitanywe n'ibitero byakorewe abanyagihugu hirya no hino mu gihugu, abandi bashika kuri 24 batugwa biziga cyane cyane ku nkengera z'ikibira mu ntara ya Cibitoke. Duhagaritse umutima bikomeye n'ubwo bwicanyi buguma bwiyongera. Biragoye cyane kumenya abangamiye kurusha abandi, cyane cyane ko hamaze iminsi haba ibitero bikorerwa ahantu hakoraniye abantu benshi, nko ku bituro by'amabisi, mu modoka zitwaye abantu, canke abantu bagatoga ibiziga mu bibanza bitandukanye. Benshi muri bo bavuga atamatohoza akozwe yo kumenya imyidondoro yabo, abandi nabo ugasanga ni abicwa bazira ibyumviro byabo, na cyane cyane abafatwa ko batavuganwe n'ubutegetsi buhari. Ibigwanisho byakwirakwijwe ku rwaruka rwegamiye umugambi uri ku butegetsi imbonerakure, nabyo bikabandanya gusasika inganda. Twebwe turasaba amatohoza yigenga igihe cyose habaye ubwicanyi ubwo aribwo bwose, ababukoze bagahanwa atankunzi, kugira ngo ntihagume hasasikwa indava ubwicanyi. Tukanahamagarira inzego z'inyamirama bigukora ibikorwa by'amatohoza badahonyanga uburenganzira bwa muntu, bakubahiriza amategeko, bakirinda gufatira mu kivunga mu gufata abantu bafatiye ku vyiyumviro vyabo vya politiki.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico leta y'Uburundi bivuga ko umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye ntaco yashimye ko twishura. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye nawe yatwishuye ku butumwa bwanditse kuri telefone ati ijwi rya Amerika ryarahagaritswe mu Burundi, nta makuru turekuriwe kuriha. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.
Baramukije bakunzi namwe banywanye bishwe rya Amerika. Muntu mbere kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda abanyeshure biga amashure y'imyuga n'ubumenyi ngiro batanguye ibizamini bya leta byo gushira mu ngiro ivyo bize. Ni bizamini bizomara 7. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yabajije umuyobozi mukuru w'ikigo c'igihugu kijejwe ibizamini n'igenzura mu mashure Bernard Bahati uko umunsi wa mbere wari wifashe.
Uko bigarutseho uyu munsi twatangije ibizamini ngiro, donc kuvuga ni ibizamini by'abanyeshuri biga mu mashuri y'ubumenyingiro. Ni kimwe mu bice cy'ibizamini abarangiza umwaka wa gatanu muri icyo cyiciro bakora. Mu by'ukuri kidasanzwe cyarutunguye, kubera ko imyiteguro yari imaze iminsi ikorwa neza. Abanyeshuri kuva aho basubiriye ku ishuri, abarimu babo barabafashije barihuta igihe bari baratakaje mu gihe bari muhira kubera COVID, bakora uko bashoboye barabafasha.
Mwe ubwanya aho mwigereye se mwabonye abanyeshuri biteguye bihagije?
Nari kumwe na nyakubahwa minisitiri ushinzwe amashuri y'ubumenyingiro n'ikoranabuhanga, niwe watangije ibizamini ku mugaragaro. Aho twari rero rwose nta kibazo gihari, twigeze tubona abanyeshuri bariteguye barishimye kandi biteguye kwerekana ibyo bize. Uretse naho kandi n'andi mashuri twabashije kugeramo muri iyi minsi ishize zo twarebaga ko bitegura, twabonaga ari abanyeshuri ari abarimu biteguye rwose, nta kibazo kidasanzwe wahabonye.
Icyo navuga ni uko nyuma ya COVID-19 hashobora kuba hari byinshi byahindutse mu bijyanye n'uburezi n'uburyo abanyeshuri bitegura, cyane ko hari benshi bagiye babangamirwa n'iyi ndwara. Mwe icyo mwumva mwiteze mugereje n'imyaka yashize ni iki kuri ibizamini?
COVID-19 ni icyorezo cyaje cyibasiye isi, gihungabanya ubuzima bw'isi yose mu mpande zose, haba ubukungu, haba uburezi. Uburezi nabwo ntabwo COVID yaburereye, kuko urebuka ko byabaye ngombwa ko abanyeshuri basubira mu rugo kwiga birahagarara, ariko nk'uko nari nkomojeho na mbere, nyuma abanyeshuri basubiriye ku ishuri bagerageje abarimu bagerageje kubafasha kugira ngo programu yari ihari bayige neza kandi bihute. Ntabwo nyine twavuga wenda ko byose byagenda neza ijana ku ijana nk'uko wenda covid yari itarabayeho, ariko turizera ko umusaruro uzavamo kubera ko babonye igihe cyo gufashwa abarimu babo babigisha bakagerageza kugira umwete bihuta, ku buryo nubwo bahagaze nubwo kuko nabivuze wenda bitaba byiza ijana ku ijana iyo babikora covid itarabayeho, ariko twiteze ko ari bimeze neza kandi ko n'abanyeshuri bazakora neza.
Inama cyangwa se ni inama nabasaba ko mwagira abanyeshuri bitegura ndetse n'ababyeyi babo ni ihe mwabagezaho?
Inama ni uko twasaba abanyeshuri gutuza bagakora ibizamini neza, ibizamini bagiye gukora mu bihe bitanoroshye covid iracyahari. Icyo twabasaba cya mbere ni uko muri disipurine basanganywe igihe cy'ibizamini, ko amabwiriza yo kwirinda covid yari asanzwe hari n'ubundi ari ku mashuri bayakomeza. Hanyuma ikindi ni uko kubera ko nyine abantu babashije kubafasha turabasaba nyine kwerekana ibyo bize, bakerekana ubumenyingiro ibyo bashoboye, dore ko ubu ibizamini byabo rwose biba bireba icyo umuntu ashoboye. Hanyuma ikindi ababyeyi bo ni ukubasaba kuguma gufasha abanyeshuri ndetse kuba babaga hafi bikarushaho kongerwa, kuko mu gihe cy'ibizamini nyine umunyeshuri abakeneye ubufasha, abakeneye ko nagera mu rugo bakeneye gusubiramo amasomo bagiye babimufashamo atwese hamwe.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 7.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora, Voice of Muhabura, ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Tanzania, abakobwa b'abarundikazi bari munsi y'imyaka 17 bahungiye mu ikambi ya Nyarugusu bavuga ko bahatirwa n'abavyeyi babo kurondera abagabo bakiri bato, abandi bakavuga ko bafatwa ku nguvu iyo bagiye hanze y'ikambi. Inkuru y'Ido Nido inyarugusu na James Joven.
Ibibazo bihambariye abigeme bari munsi y'imyaka 17 nko gufatwa ku nguvu, kurongorwa utarakwiza imyaka, hamwe n'ibindi bitandukanye mu nkambi ya Nyarugusu, cyane cyane biri kubataye amashuri, abajya gusenya bagafatirwa mu ishyamba, hamwe n'abatuye mu miryango ya ntabonikora. Indero mbi, umwidegemvyo no kutumvikana n'abavyeyi nabyo ni bimwe mu mpamvu zituma abari munsi y'imyaka 17 bajya kurongorwa batarakwiza imyaka, bigatuma badashikira akazo kabo keza. Bamwe mu abana bari munsi y'imyaka 17 bahaye ikiganiro ijwi rya Amerika bemeza yuko gufatwa ku nguvu no kurongorwa batarakwiza imyaka ari ikibazo kibahambariye cyane, kubera hari na bamwe mu bavyeyi bemera abana babo ko barongorwa kugira bironkira amafaranga.
Ubuzima bw'umwigeme ngaha mu ikambi ntibumeze neza, kuko turahura n'ingorane zitandukanye, ifashanyo ntiziromwa bikwiye, bamwe barafatwa ku nguvu abandi bagaheba amashuri y'ipanye n'ingorane babahuye nazo, ugasanga nko ku ishuri umuhungu ntibamufata kumwe n'umukobwa, se nizo ngorane duhura nazo. Kandi benshi biriho kubera abanyeshuri benshi baraya bakajya mu bisagara kugira baze kurondera nk'ibintu bigezweho, kubera usanga nk'ababyeyi bataronka amahera yo kubibagurira cyangwa yemera kujya mu gisagara kugira bironke.
Hari igihe umwigemenye usanga iyo agiye nko guhiga nk'inkuru ugasanga yarahuye n'ikibazo usanga amufashe ku nguvu cyangwa nyine mutabyumvikanye ugasanga narako baramukoreye bya fura mbi nyine, n'icyo kibazo nyine dufite.
Izindi ngorane duhura twebwe abigeme hari habagenda mu nkambi za kure bagatwara amada batari biteze, bakagenda nk'ubu babyaye abana batagira base ugasanga abavyeyi babakeye ingorane.
Abo bigeme bemeje yuko hari abavyeyi baturubika cyane abana babo bagashaka yuko nabo bajya gusuma kandi bamenya yuko atabuzi bafite bakora. Icyo naco ni kimwe mu bibazo bituma bamwe muri abo bigeme bajya gushaka abagabo kugira baronke amafaranga.
Hari abavyeyi barongoza abigeme ku nguvu bakaba babona iwabo yabo bahungu ko bafise amafaranga bakabarongoza ku nguvu bakababwira ati nimugende murongogwe. Bene baba bigombera amafaranga bakahiba amashure, bene bakaba bigombera amahera nyene bakaca barongogwa ku nguvu ko nyene. Bamaze kugenda urumva umukobwa ko abatavyazi kaca urumva akabarongoye ku nguvu ya nyina wiwe nawe atagomba kurongogwa atagomba guheba ishure.
Umwe mu bavyeyi bahaye ikiganiro ijya Amerika yavuze yuko kimwe mu bibazo bituma abana benshi barongogwa batarakwiza imyaka nuko mu nkambi hari ndero nke bivanye nuko babayeho hamwe no mwidegembyo mwinshi uri mu bana.
Je novuga nti muri rusangi mwikambi kweri usanga indero ari nke bivanye nuko tubayeho ucusanga indero atari nziza. Abana baratwara inda z'ibitwarire, abana baraheba ishure bagasanga bagiye kwabigwa, hari ababigo bataragera bivanye n'ubuzima bwabo.
Yasavye amashyirahamwe yitaho uburezi bw'abana mu nkambi guharanira uburenganzira bwabo no kwitaho abo bana gusumba kugira izo ngorane zibahambariye zishobore kugabanuka cibure zihere rwose mu nkambi ya Nyarugusu.
Rero ayo mashyirahamwe akwiye kwitaho gusumba akitaho abana bacu. Twosaba nk'ikigo cya IRC naco mu gihe abana bafise ibibazo bakakwirikirana neza bikwiye atari uko natwe dushobora gutangira raporo ugasanga kumbi iyo raporo icikiye mu nzira ntishobore gushika kure. Nk'ubu dufate akarorero, hari abana bifuvye, abo bana bifuvye iyo dutanze raporo tuti umwana yagize uko hari n'umwana aheruka gutakara n'ukuri bagerageze biteho amaraporo dutanga nabo bayakurereko kugira ngo umwana akwirikiranwe vyiza.
Mu bitigire bitangwa n'ishyirahamwe gitaho uburezi bw'abana bari munsi y'imyaka 17 mu nkambi ya Nyarugusu Plan International biboneka yuko ibice 76% kwijana by'abatuye muri iyo nkambi na bakenyezi hamwe n'abana ibice 54% na bari munsi y'imyaka 17. Iryo shyirahamwe rishoboye gufasha abagera ku bice 28%. Benshi mu badafashwa nibo usanga bahambariwe n'ibyo bibazo. Buri mwaka abarenga 50 barasama inda batiteze bikonona akazoza kabo keza. Abarenga 65% nabo baratoroka inkambi kujya gushaka ubuzima mu bindi bisagara mu gihugu cya Tanzania. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu ntara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania, James Jovini kubw'Ijwi ry'Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi ry'Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti banywanyi, naha ya makuru y'akakanya garukiye. Mwakoze kugumana natwe, mugira umunsi mwiza w'amahoro n'amahigwe.
Radio Ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'ubururu yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Shikiriza